Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza ntutina mwakunze ba radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere n'igenekezo rya 2028 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Inyuma iyo myaka 2023 iheze hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro ya Arusha, Uburundi buracari mu ngorane zo gukumirana kubera ayo masezerano atigeze ashyirwa mu ngiro nk'uko byari byumvikanywe. Muri ano makuru muraza kubikurikirana. Abantu ndwi banyurujwe n'iperereza rya gisirikare Benebo bakarondeza mbere bagashika no mu rwego rw'igihugu rwa vy'agateka kazi na muntu bakitura n'inzego zitandukanye berekana ingene babo bafashwe ariko bakaruhira kubugwa irengero mwishyamwe Fokode mwisekeza ryaryo ndondeza mbere yuko bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu babugwa irengero bashikize ahabona icegeranyo cerekana abantu indwi abaribo n'ingene bafashwe. Isukari ibandanya kuba umuzibuye mu ntara ya Kayanza no mu bindi bice by'igihugu. Saya gusa twateguriye n'ayandi muraguma mu duteze yombi.
Inzamba
ndasubiye kubaramutsa. Amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cy'umutekano muke. Hari ikiziga cy'umugabo w'abana batanu yarazwe ku izina rya Alex Majambere afite imyaka irenga 40 catowe cene na kuri uyu w'Imana ku mugozi mu nzu yarasanzwe abamwo n'umuryango wiwe akaba ari ku mutumba gitwe wa komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Inkuru ziva mu Kayanza zishikizwa n'abaje intwaro zikavuga ko kuri uwo munsi uwo mwisi ngo yari yatashe ijoro ryitereye kandi asa nuko yoba yari yaciye ahantu akarusoma nagwo rukamushika. Ikiziga ciwe kikaba cabonetse cene na mu cumba kihafi y'uburyamo aryama n'umuryango wiwe. Bamwe mu baje intwaro bakavuga ko yoba yiyahuye, abandi nabo bakavuga ko mbere yoba yagandaguwe. Mu baje intwaro bakavuga ko bagiye gukora amatohoza kugira bamenyekane ico bacahitanye uwo mugabo, na cane cane ko wabaye uwa kabiri mu kiringo c'amezi atarengane abonetse yenena ku mugozi aho mbere bamwe mu banyagihugu n'abaje intwaro bavuga ko baba biyahuye. Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata ca politike. Imyaka 2023 irarumanye hatewe umukono ku masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi ya Arusha. Kubwa leo nsengenda kumana cegera cyorongo uyu mugambwe Sahwanya Frodebu ngo Abarundi bacakeneye mu masezerano kuko bijanye n'amahoro no kunywanisha Abarundi bitigeze bishikwa ko kugeza uno munsi. Uburundi ngo buracarangwamwo ugukumirana agasaba Abarundi bose banyotewe amahoro guhagurukira rimwe bagasaba yuko ayo masezerano y'Arusha asubizwa agateka n'umutamana tumutege yomi.
Icyo umuntu yovuga yuko ayo masezerano yafashije cyane Abarundi kugaruka ku nzira n'indwara ya demokarasi, ari nacyo gituma k'uyu munsi turamutse duhimbaza imyaka 2023 y'amasezerano turiko turashyira mu ngiro. Nagomba nsabe nshimitse Abarundi bose duhereye ku mukuru w'igihugu na leta arongoye kuva hasi tugaharanira gusubiza ijambo ayo masezerano agasubira kugira agateka. Aya masezerano n'amasezerano twaronse bigoranye twayaronse hari intambara tutavana ko abantu birirwa baricwa ibintu byirirwa birasambugwa abantu bahunga biruka batarara mu mazu bahunga igihugu bahungira mu mashamba kuko hari abantu bagombye kuyaka ijambo nubwo bidashoboka kuko urashobora kwiyumvira ko yazimanganije ariko utabyazimanganije mu mitima y'Abarundi mu mitima y'abose badufashije ntacyo uba wakoze. Amasezerano yari guca tuzanira amahoro ubwo nyine duje kwatera ku igikumu ababyumviriye uko n'ababirirwa barayagwanya bavuga ngo ikiringo cyayo cyararangiye ibyategezwe gukora byararangiye ntacyo yamaze ngo nayo kubikwa akazovugwa zaravugwa muri kahise. Hari umugwi wa kabiri wiyumviriye yuko ngo wari amasezerano atacyamaze atabayeho mbere ngora amasezerano yabaye hagati y'umugambo iprona no mugambo sabanya Frodebu bamwe ngo kubera bishye ndada ye abandi ngo kubera bagize ho nyabwoko by'abatutsi ngo tucyatuyumvikana amasezerano ngo namasezerano kuzimanganya emwe nta nagaciro gatoyi uwo mugwe uyaha ariko hariho umugwe wa gatatu ni nawo urimo abantu benshi ni warimo urimo imigambo myinshi ni nawo namakungu ashigikiye n'umuguvuga uti aya masezerano ni igikoresho cya politiki twaronze kidufasha kurondera amahoro kidufasha kurondera inyere twosubiza hamwe abarundi kidufasha kurondera inyere twonwanisha abarundi kidufasha kurondera inyere twosabikanya ubutegetsi hagati y'abarundi bose bo mu bwoko bwose bo mu bitsina byose mu ntara zose mu madini yose atamwana n'ikintu natanya gupfa atanya gukira kugira ngo ibyo twabayemo ndibize risubire abo rero nibo baca basaba bimbejeje gusaba bavuga bati abarundi twese tuve hasi duharanira amasezerano y'Arusha kuko yaratugiriye akamaro adufitiye akamaro nuba aracadufitiye akamaro kuko ntawo va hasi umunsi ngo ambwire ngo ntanjyane rikiri mu gihugu cy'u Burundi nta gukumirana rikiri mu gihugu cy'u Burundi ngo ntavyo kwiyumvira iby'amoko biriki mu gihugu cy'u Burundi yobabeshe nta gutoteza abantu kukiba yobabeshe nuwo vuga ati igisirikare ntikicegamiye ubwoko ntikicegamiye imigambwe cyangwa umugambwe yobabeshe kuba rugukindaga abarundi kuko ibyo tubayemo turabibona turabizi
no mwishira hamwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ngo bashike kwiterambere irirama ibona ko akwiye isuzumwa gishirwa mu ngiro ryayo masezerano na cyane cyane kubaya hagarikiye Faustin Ndikumana arongoye parseme uwe wiyuga akabona ko indyane za politike ugukumirana mu nzira zose byari bikwiye guhugwaho nayo masezerano y'Arusha bikihari none munsi ibyo navyo ngo ni intambamyi ikomeye kwiterambere ry'u Burundi abarundi bifuza gushika ko tumutege yompi
mwishana parsemero tubona yuko kuba isuzumwe cyo kwita evaluation kuri aya masezerano acu yatumariye aho takurikijwe abantu bakimumbero y'ingene Burundi bwoma bumbatiranye kuko uravye injyane Burundi bwagize muri kahise ingene zabuzingamitse mu bijyanye n'iterambere n'ibyo tuvuga ngo bya emergence gushaka Burundi buteye imbere mu minsi iza nibaza yuko bitazoshoboka mu gihe abarundi batiyumbatiye nko muri cohesion nationale baravuga yuko no muri iyo cohesion muri iyo vision y'idemokarasi yuko bivuze ngo gitekanye kitagira injyane umva n'amasano y'Arusha yaragize akamaro cyane mu kuri injyane mu Burundi kandi njyane zaratuzingamije nko 72 ubutunzi bwarasubiye inyuma 6% mu 93 gushika mu 2005 gusubira inyuma 33% ubutunzi do mwimbu mu 2015 guca gusubira umwimbu usubiye inyuma 1% gusa n'uhagaze ibyakubasaba se bice bisa n'ibihagaze ibyo rero nibaza yuko byotanga icigo bigatanga icigo kuko amasezerano y'Arusha uretse ibyo kuguhangana ubutegetsi kugira abantu babone ko badakumiranye yari intango nshyashya yo kugira Uburundi bushasha nyine bugendera ku mategeko bugendera kuri kunywa rusangi isesuye atawikumirira ngo agumirire igumize ku butegetsi hagati y'akazi na muntu kubahirije ibyo kurwanya ibiturire bigaragara nubwo yadushikiye iterambere murabona neza kudusamaye birashobora kutugaruka ko kuko mu biganiro mwavuze ko haravuga yuko ibyo gukumirana bisa n'ibiko birasubira kugaruka kumira ry'amoko y'imigambwe hari ibijyanye n'ibiturire byasubiye kuba ndanse mu gihugu n'ibintu bigaragara aho leta ubona ko bisa n'ibigora mu ntwara no gukorera inyungu z'abarundi byakataye akazi na muntu urabona ko igihugu kiguma kivugwa ko kataye akazi muntu katifashe neza urumva nibaza yuko tutaravye neza ibyo twashatse kwiyamiriza musane yashobora mengo yuko yasa n'ibisubira kugaruka kandi bishobora gusubira bikatuzanira akarambara yaha mu gihugu icyo bituma nk'iki gihe rero n'inzego z'igihugu ziba zikwiye gukorana bagashyikiriza ijambo umukuru bagashyikiriza ijambo kugira yibukirize neza ibyo gufatana mu nda by'abarundi aho bigeze kuko amasezerano y'Arusha yaje yuhirira ya masezerano y'ubumwe bw'abarundi kuko ayo umugarundi yarasinywe mugabo turasubira mu ntambara mugabo ay'Arusha abona yuko yagize intambwe igaragara
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twateguriye arabandanya mu gisata cy'agateka kazina muntu basaba ubutungane kubwo batunganeza abo nabavyeyi b'umwana w'umukobwa wo kumutumba Rubanga ni muri zone rukecho ya komine Busiga mu ntara ya Ngozi ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu w'indwi bemeza ko umwana wabo yatswe gufatwa ku nguvu n'umwigisha yigisha ku ishure shingiro rya Rubanga nyene uwo mwigisha akabazo ku izina rya Veneste niyo nkuru mu gipolisi bakavuga ko bagiye gutanguza amatohoza reka inkuru tubibaze Janvier Habarugira
nkuko abavyeyi uwo mwana bavyemeza ngo uwo mwigisha azi ku izina rya Veneste niyo nkuru yategereye uwo mwana mu kayira amusaba ko bajyamana ngo mu gihe atovyemera naho akaba atazomumenyana mu cigwa azokwigisha mu mwaka w'icenda mu mwaka ugiye gutangura uwo mwana ngo yaravyanse ariko uwo mugabo yaciye atangura kumukorakora anamukubita makofe amutabwira ko n'icipo yari yambaye yamuretse ari uko umwigeme akomye induru atabaza ku munsi wa kane rero niho abavyeyi bavuye bitura ubuyobozi bw'indero muri zone rukecho na komine Busiga nyene ubyo buyobozi nabwo buca bubasaba ko hoba umwumvikano hagati yabo bavyeyi n'umwigisha hanyuma bigahera ibyo ngo aba bavyeyi bavyamiriye kure abo ngo gasaba ko yokurikirana n'amategeko amakuru ava ngaho muri zone rukecho akamenyesha ko Veniste niyo nkuru butabaye bwa mbere avugwa mu mabi nkayo kuko yaheruka no gutera inda umwana w'umwigeme yiga mu mwaka wa gatanu wo kuri iryo shure nyene shingiro muri icyo gihe ngo yarafashwe arafungwa mu gasho k'inyamirabi ngaho muri komine Busiga ariko ngo yahavuye arekugwa habaye umwumvikano hagati yiwe n'ababyeyi b'uwo mwana ngo aho yoba yararishe amafaranga agera ku 500 by'amarundi mu gipolisi ku rwego rw'intara bakavuga ko ibyo batari bwabimenye ariko ko bagiye gukora amatohoza uwo mwigisha ntiyagigwa ico caha akazohanwa hisunzwe amategeko.
Janvier Habarugira arakenuye tukiri mu gisata cy'agateka kazi na muntu ishirahamwe Fokode mu isekeza ryayo ndondeza imbere y'iminsi ibiri yo guhimbaza kuwa 30 mu myandagaro umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyuruzwa n'inzego zitandukanye bakabugwa irengero isekeza ndondeza bashize ahabona abantu indwi banyuruzwa bakabugwa irengero yamara babo atako batagize ngo biture inzego zitandukanye harimo n'umugwi w'igihugu rero gateye akazi na muntu ngo bafashe kurondeza babo ariko bikaba iby'ubusa. Dutega amatwi Patrick Nazwe arongoye ishyirahamwe Fokode.
Icegeranyo cya mbere cyavuze ku inyuruzwa ry'umusore witwa Isaac Nduwimana yari umunyeshuri yiga mu gihugu cya Kenya yari mu buruhuko mu Burundi araheza anyuruzwa n'iperereza ry'igisirikare ku wa mbere Nyakanga muri 2021 mu gihe yari avuye mu rubanza rw'umuryango hajya kuri mese des officiers i Bujumbura bukeye mugenzi we Kapohare Chef Merance Ndayishimiye akorera ku hoteli y'igisirikare iri hafi ya mese des officiers nyene akaba yari yiboneye ifatwa rya Isaac Nduwimana akaba kandi yaratanguye kumurondeza nawe yaciye hagarikwa we yafatiwe ku kazi nyene mu biro by'umutwara ku hoteli y'igisirikare ku igenekerezo rya kabiri Nyakanga muri 2021. Icyegeranyo cya kabiri cyerekeye inyuruzwa rya Seremane Niyonzima umusore yava muri komine Matongo yafatiwe aho yakorera muri farumasi veterinaire iri hajya kuri Gare du Nord mu Kamenge akaba ari n'umunywanyi w'umugambwe MSD. Haciye akanya haca hafatwa mugenzi we Venance Kayobera batazira Amadi nawe nyine ava muri komine Matongo akaba yari umunywanyi w'umugambwe CNR nawe yaciye afatirwa aho yakorera kuri parking bita kuri Kotebu hariya mu gisagara cya Bujumbura. Aba bose nabo nyene bafashwe n'abakozi b'iperereza twashoboye kwerekana mu matohoza twakoze. Icyegeranyo kigira gatatu nacyo cyerekeye inyuruzwa ry'abagabo batatu. Uwa mbere ni uwitwa Shahara Hamenyimana yahoze mu gisirikare cy'u Burundi akaba yari n'umuvugabutumwa w'ishengero Anglican. Uyu nawe yafatiwe mu mabanda ku ibarabara rya Mabanda Nyanzarake aho yari agiye guhura n'umusirikare yariko aramuhenda amubwira ko yipfuza ko yomufasha guhungira muri Tanzania acasangaguye mu mutego w'iperereza ry'igisirikare riramutwara cyo kimwe n'ipikipiki yiwe. Abandi babiri bavuga muri icyo cyegeranyo numutama Yuvinari ndere imana umutama w'imyaka 71 nawe nyene yari yahoze mu gisirikare cy'u Burundi akaba ava muri commune Songa mu ntara ya Bururi ariko yafatiwe ku mugwa mukuru wa commune Matana mu ntara ya Bururi afatirwa hamwe n'umushingwa manza yitwa Tade Kantungeko we yari umunywanyi w'umugambwe MSD Tade Kantungeko bena Yuvinari Nderimana bafashwe igenekezo rya 10 ruheshi muri 2021 nabo nyine baguye mu mutego w'umusirikare yababwira ko aje ngo bahurire aho kumugwa mukuru wa Matana baca basanga bafashwe na pickup y'igisirikare irimo abasirikare bo mu iperereza y'igisirikare nyene kuri bano bantu bose imiryango yabo yaragerageje kubarondeza baritura inzego zitandukanye z'igihugu harimo n'umugwi w'igihugu raba ijyagateka kazi na muntu ariko uwo mugwi ntacho wigeze uvuga kuri bano bantindwi banyurujwe nkuko inzego z'igihugu by'ukuri atacho ziriko zirakora kugira ngo bano bantu baboneke tubandanya rero gusemerera dusaba umukuru w'igisirikare ko yerekana iyo bashize bano bantu dusaba abategetsi b'u Burundi by'ukuri ko bohagarika aya mabi kandi bagahana abakoze bino bintu
tubandarize amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutunzi n'imibano ubukene bw'isukari burabandanya kwibonekeza mu ntara ya Kayanza no mu micungararo yaho naho ibonetse ikaboneka ari nkeya abakuru buducimbiri baje kuyitanga bakaba itanga kuri nkunzi na cyane cyane abo bari kumwe mu mugambwe abanyagihugu baganire na radio Inzamba bagasaba leta gukora ibishoboka bakaronka isukari ngo bapfume bayironka izimbye ariko iboneke bakamenyesha ko naho ibonetse ishobora kugugwa mu ibanga ku mafaranga ashika 800,000 cyangwa mbere 10,000 Eddie Claude Ninazo
nkuko abanyagihugu baba mu Kayanza bamenyesha isukari imaze indwi zirenga zibiri itaboneka niyo ibonetse atari bose baheza bakaronka kuko abarongoye imitumba babanza kwiha abo bazinanye canke basangiye umugambwe abanyagihugu bakagira impungenge yo kumenya igituma iyo sukari ikena isanzwe ihingurirwa mu Burundi
hari n'akabaye kamanuka kuri gihe kena rashobora kuronka ikiro kimwe abandi baronse bibiri ariko gusa mu karere ntuyemo ari abandi nigeze kumva bo mu kandi gace bavuga yuko abashobora kuyironka abo byerekeranye yuko bagenda mu bikorwa rusange canke mwene bake nyine bahurira ahandi hantu nko mu miganda bo bararonse kwiga kurusha abandi nk'ikiro kimwe nta n'indi bibiri cyamaze ariko gusa hari abandi babo batanazi ko niyo sukari ikipe n'abantu nta ke kanamwe bike tanaro honye ne niyo yake hari ati ameza biri itaboneka uya nta nako tronka tunwa nta nako kinaje ko to sakro hada abana agenda kwishura cyose banari ngorane
basaba leta gutorera umuti cyo kibazo na cyane cyane guha uburenganzira abadandaza kugira baje kwirangura mu bihugu duhana imbiyo bisanzwe bifise ku bwinshi
leta ko dutubicira twega yo tupimba mu gato kaibona tukabonye sukara abana bakamuha fungura ubuye
Twegereza tuyisaba yuko shyira hamwe sosumuryo dufasha nimba ritakiyironka rigasaba abadandaza n'abagwiza tunga bakayikura hanze bakayizana mu gihugu
kuzi ingene babihagaze ko abantu baba babihita bakabinyegeza kubera ubwinshi bw'abantu ingene bijya bigenda ntitutore umuti wacu ntitunabyumva ibintu biyobeye nayo yabahinga
Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Kayanza kugira aduhe umuco wikigiye gukogwa kugira isukari iboneke muri iyo ntara ariko ntitwashoboye kumuronka
Eddie Claude Nininazwe arakenuye tubananize amakuru twateguriye mu gisata cy'intwari bere yaho basantere batatu bahagaritswe kuri no wa mbere mu mabanga yabo n'itegeko nshikiranganje ryateye ku mukono na Martino niteretse umushikiranganje mu byavirwa harimo intwaro hagati mu gihugu abo nabo ni Renovate Ndayihebura wa komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura Shiribe Nyandwi Musande komine Kayanza hamwe na Dismas Savyimana yahora rongoye komine Busoni mu ntara ya Kirundo Renovate Ndayihebura akaba yahowe kudakurikirana ibijanye n'urudandazwa bivyankenerwa biba bizarungikiwe abanyagihugu arongoye muri komine Mukaza nayo Jibere Nyandwi akaba yahowe uko tubaha no kudashira mu ngiro ingingo zazafashwe n'abamukurira mugutunganya nabi ubutunzi rusange no kutaba hafi abanyagihugu mu mirimo ya minsi yose. Dismas Nsavyimana wa komine Busoni nawe akaba yahowe kudakorera neza abanyagihugu mu kwibanga mu rudandazwa rw'ibigenewe abanyagihugu. Amakuru twateguriye arabandanya mu makuru y'inkino. Imbere yo gusozera ano makuru, Primus League bari mu ndwi ya kabiri y'inkino mu mupira w'amaboko basketball, naho umusifuzi Aimable Nkunzimana yaraye yemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko basketball ko agiye ku rwego mpuzamakungu rw'abasifuzi ba basketball. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Duhere mu mupira w'amaguru, aho mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ku rwego rw'igihugu ryitiriwe ikinyobwa Primus bita Primus League, ryari rigeze ku ndwi igira kabiri ritanguye ku munsi w'Imana. Rukinzo yatsindiye kuri Stade Urunani Musonga kimwe ku busa. Message Ngozi nayo ku kibuga cayo Urukundo yirahira Flambeau du Centre bitatu ku busa. Aigle Noir yatsindiye Imakamba Burundi Sport Dynamique kimwe ku busa. Ni mu gihe kuri Stade Umuco Imuyinga Olympic Star nayo yanganije n'amasipiri ubusa ku bundi. Ku munsi wa gatandatu igitega kuri Stade Ingoma Interstar yatsinze Tel Aviv ibitsindo bibiri kuri kimwe. Vitara nayo nyene kuri Stade Urunani mu Cibitoke yatsinze Moso Sugar kimwe ku busa. Ku munsi wa gatanu i Buganda kuri Stade Urunani Tigre Noir yatsinze Magara FC kimwe ku busa. Tukiri mu mupira w'amaguru, umumenyereza w'umurwi serukira gihugu Intamba mu rugamba z'abigeme Olivier Niyunge ko batazira mutombora yarashize ahabona urutonde rw'abakinnyi barenga 30 abona ko aribo yocaguramwo abakinnyi 18 boja mu rugwi serukira gihugu w'abigeme umurwi ugirutangura imyimenyerezo imbere yo kuja mu nkino zo gukuranamwo barondera bazokina inkino za nyuma z'igikombe cy'isi. Mu rukino rwa basketball, umuhagarikizi w'inkino Aimable Nkunzimana yaraye yemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ya basketball FIBA ko agiye ku rwego rw'abasifuzi mpuzamakungu. Iyo shirahamwe mpuzamakungu nyene ryaraye ryongeye kwizera Christian Manirakiza na Pierre niyo yandemye kuba bahagarikiza inkino commissaire kuva uyu mwaka gushika mu mwaka w'2025. Turangirize mu rukino rwa Taekwondo, aho kuri uyu w'Imana muri zone Maramvya iri mu gisagara ca Bujumbura haraye hatangujwe ishure ryigisha abana bakiri bato urwo rukino rwa Taekwondo.
Alexandre Niyungeko arakenuye. Ninongaha duciye dusozera amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba wo ku munsi wa mbere igenekezo rya 2028 myandagaro umwaka w'2023. Mwakoze mwe mwese mwariko muradutega yompi bakoze bagenzanje bayatorokanije nk'uko muyumvise. Bonfils Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.